Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwabonye Imana ikingura ikaze muri aya makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Diane Nininahazwe.
Masi Kamirindi, urakoze kuduha mikro makuru yacu no musi turahera ku mugabane wa Afrika habahitanywe n'amatati ashingiye ku matongo hagati y'abadasangiye amoko n'imiryango muri Sudani y'Epfo yongeye kwaduka kwa gatatu nejo kwa kane muri ico gihugu bageze ku 150 muri abo harimwo abana abagore n'abageze mu zabukuru abakomerekeye muri ayo matati ni 86 benshi mu bakomeretse barimwo abafise ibikomere vyatewe n'amazu barimwo yaturiwe igisata ca onyu muri Sudani catanze ivyo biharuro gihangayitse cahamagariye abategetsi ba Sudani y'Epfo kuja mu mizi y'ayo matati amaze igihe bakayavana mu nzira. Abashamiranye ahanini n'abava mu bwoko bw'abahausa n'ubundi bwoko butaberekwa habo mu bwoko bw'abahausa ahanini bari biyerekanye biyamiriza itegeko ribabuza gutunga amatongo bemeza ko barenganywa n'ubundi bwoko buvuga ko abakeba babo batabwirije gutunga ubutaka kuko baje kuba ahadiko habe baje kuba ahari kuhabera ayo matati baratevye. Onyuka ikavuga ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwa cendo no mwaka bari bamaze kugwa mu matati nk'ayabaye kwa gatatu nejo kwa kane barenga 545 abatayizabo muri ico kiringo barenga 211. Ahandi havugwa imvururu ni muri Chad, umuryango umwe bwa Afrika wiyamiriza wivuye inyuma imvururu zaraye zihitanye abagera kuri 50 muri ico gihugu. Abagera ku 300 nibo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri izo mvururu zabaye mu myerekano yo kwiyamiriza ko President Mahamat Debi Itno aguma ku burongozi bw'ico gihugu. Ibiharuro vya nyuma byatanzwe n'abari ku rubuga byerekana ko muri abo 50 baraye bahitanywe no gushamirana kwabaye hagati y'abajeje umutekano n'abiyerekana harimo 10 bari mu bajeje gucungera umutekano. Injamena ku murwa mukuru wa Chad habiyerekana baronone inyubakwa zimwe zimwe ziri mu za leta ibiro by'umushikiranganje wa mbere n'iby'umukuru w'inama nshingamateka. Izindi mpande ziri mu zateye ivyatsi imvururu zibonekeje mu myerekano yarayibaye muri Chad ziri mu Faransa umaze iminsi buri mu bihugu vyiyamirizwa mu karere Chad irimwo gaso itangazo riteri vyatsi nguvu bwavuze ko polisi yakoresheje mu kurizamwo imyerekano yejo kuwa kane ikiringo c'imyaka ibiri yimfata kibanza President Mahamat Idriss Deby Itno yari yarahawe cahezejo kuwa kane abiyerekana bamwagiriza ko ashaka kumira ku butegetsi bwa Chad. Kwindi migabane president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimagije ingene yakoranye na Liz Truss yaraye atanze imihoho mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Joe Biden yashimagije yumvikanisha ko bakoranye neza cane na cane cane mu gufasha Ukraine kwigwana ko mu ntambara yise yagasomborotse ku Burusiya. President Biden yirinze yamara kugira ico avuga ku kwegura kwa Liz Truss yeguye inyuma y'indwi zitandatu gusa ari mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Yabwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba ciwe aha i Washington DC ko ukwegura kwa Liz Truss ari ingingo yegawe bwite nk'uwayifashe. Yagize ati reka ndababwire ico nzi twakoranye neza ku kibazo c'Uburusiya na Ukraine. Ubwongereza n'Abongereza nibo bonyene biraba ibisigaye kandi bazobitorera umuti. Madame Liz Truss yeguye yemera ko imigambi y'ubutunzi yafashe yagize ingaruka ku masoko y'imitahe yongera ituma umugambwe wiwe wicamwo ibice. Yashimangiye ko aravye uko ibintu vyifashe hadashobora kurangura ivyo yemeye mu kiringo yari yatorewe muri ayo mabanga mu ndwi iheze. Muravyibuka Joe Biden yari yavuze ko imwe mu migambi janye n'ivy'ubutunzi Truss yari yatangaje cane cane ivyo kugabanya amatagisi y'abatunze atabishigikiye. Ico gihe yagize ati ni politike ntashigikiye ariko n'Abongereza bakwiye kumenya ibibabereye si jewe ndabacira inzira. Bitekanije ko uzosubira Truss atorwa bitarenze igenekerezo rya 28 ku kwezi. Bamwe mu bashobora guhiganira kuja muri ico kibanza barimo Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi, Penny yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi. Itekanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rikavuga ko na Boris Johnson yeguye muri ico kibanza mu kwezi kwa ndwi nawe nyene ashobora kongera kwitoza. Mwintambara y'Uburusiya na Ukraine ibiro bikuru bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon bivuga ko ari abasirikare ba Iran bari kubarafasha Uburusiya mu ntambara irimo na Ukraine. Pentagon yatangaje ko abo basirikare ba Iran bari ku rubuga muri Ukraine aho ahanini bafasha mu gukoresha utudege tutagira umudereva drone mu Gifaransa. Tumaze igihe dukora ico Pentagon yise iterabwoba muri Ukraine twongera tugaba ibitero ahari ingomero z'umuyaga nkuba. Umunyamabanga mukuru ajeje ivyo gutanga makuru muri Pentagon ariwe Brigadier General Patrick Ryder yabwiye amenyeshamakuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba Iran. Amenyeshamakuru baciye bamubaza ico avuga ko Uburusiya bwahakanye ko atatu dege twa Iran ufise bwatwaye muri Ukraine acayisha rati ntawo bideha bariko barababesha. Brigadier General Patrick Ryder ikindi yavuze nuko Uburusiya kubera gukeherwa n'ibigwanisho buriko bwikora kuri Iran na Korea ya ruguru ngo ibabaho ibigwanisho yagirije Iran atajya umunwa kukovya mu iterabwoba yavuze ko Uburusiya buriko urakora mu makungu. Ari Liza Polata yagirizwa kuba yarafashije intagondwa z'abajihadiste mu gitero bagavye ku kinyamakuru Charlie Hebdo no kuri mwe mu isoko y'abanyayahudi mu Faransa mu kwa mbere ko mu 2015 yarayaciriye umunyororo wo guherayo. Ari Liza Polata w'imyaka 37 arahakana ivyaha vyose yagirizwa n'ivyaha ahanini bishimikiye kuba yarafashije cane intagondwa zakoze ico gitero i Paris mu kuziha indaro kuzifasha kuronka ibirwanisho zakoresheje n'ibindi. Murakoze kwamandanya kumviza ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya tubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari na Thomas Kamirindi.
Yani ni nina hazwe urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Mu Burundi abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenzi babo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kinini babamariye.
Ubwo batwa batanacha badufashe. Ruko aho tugarukira twe ntavyo mba n'abari ko baradufashe. Kandi se tana babona harimo bamwe tutatu tana babonye n'ingene baba bameze n'igihe batoba.
Ibi barabivuga mu gihe u Burundi buri mu cyumweru cyahariwe umugore w'umuhinzikazi. Mu Rwanda urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba rwahagaritse abanyamategeko batatu ku mirimo yabo. Naho Leta ya Tanzania yafashe ingamba zo gukumira Ebola kugira ngo itinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda zirimo icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Burundi buri mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi. Abagore bo mu cyaro bavuga ko kuba hari abandi bagore babaserukira mu nzego z'ubutegetsi nta nyungu igaragara babibonamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Jewe ntamvise ndima nkunzwe n'ugukingera n'abana bane, abo bana nkingera nkabagurira ikiro cy'ufu bakarara bariye saa tatu ntibaje.
Naho ikibazo nibigira ni umukenyezi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike. Nta kivi na gito yagira cyo kurima. Abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gucingero, niwe atunze umuryango kubera umugabo we yamugaye.
Jewe ntamvise ndima nkunzwe n'ugukingera n'abana bane, abo bana nkingera nkabagurira ikiro cy'ufu bakarara bariye saa tatu ntibaje. Ndirukanga gose kandi mugenzi wanjye nawe yaramugaye ntanakaza kora kubavuza ndirukanga nkagurana ababanyi n'abagenzi ahama ndayakiye nkabasubiza. Ubuzima ndimo ni bubi buragoye.
Ejo ni ntambukiye ho kuba ruko bayi Gitega nyene avuga ko ku myaka yiwe 70 atunzwe no gusabiriza.
Seka nteka amaboko abagira neza bavashe ndumurimyi mugasifisa ho ndima nagenda nko mugasotse aho mu bya leta kaza ndacotora ku mabuye gatoya shoboye hayi mabasuma nabo bakazanganya. Mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga. Leta y'u Burundi bone twebwe dukuze badufashe nk'ubu nyene mu kwipuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini two turya natwe ntitwobashinginda ntibo bishobora abanyakuba
Mariko ndere imana wafite abana munani yatawundi beza amaso
isa abana benshi jewe ize nk'abana munani kubacira ingero ndumu mama biragoye twegereye ico twosaba nk'amwe ko mutwiyumviriye ho kuza kutubaza mutuvugira imbere bakaduha nk'agatayina ke tukabaho nk'abandi
Ivona nshimira imana n'umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu burengero iruhande yo kurima akora iyindi minimo yose kugira ngo yibesheho nabiwe atangura bwijwi rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura
ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umuryango wanje n'agatashya ndakajyamwo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora
umukenyezi wundi w'i Bubanza ararushinga no kuronka ifumbire ku giciro ciza ibindi asanga ubuzima ashobora kubugwazagwaza
nk'iyo umuntu yarimye ikintu kikingora nka jewe novuga ngo kwa n'agafumbire kandi nk'ifumbire yo gufumbira akagenza kuyigura asanga izimbye kije n'amangura ku kiro kugira ngo ndabikume imbo wagenda neza
Rebeka Nyabenda wahangayikishijwe no kuba itonga rimamwo ariko avyifatamwo neza kuko akora ibishoboka byose ntarera amaboko
Jamki wanje muretse kora kubera ntaronka yo nkote cyangwa nkagenda muri ferme abandi bararimajeho nkaca ngenda gukubita ibyatsi nongera kugura bakuye nk'umukire kandi ntunze umuryango jewe ndumwe jewe ndagenda nkancita nkabaho nkaca nongera nkaza ngenda ndose nk'utundandaza
Mediatrice Nishimwe wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero nabavuga ku munsi wahari umukenyezi mwirimizi usa nuko atacu mu mariye
Tugo tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushyigikira ngo bavuga ati ni bigende uko
Mugenzi we nawe asanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye
Babirimizi kenshi badushira inyuma kubera ko babona ko ataburya Nimwe avuga ati amaboko atareha ntaramukanye
Uburundi ni igihugu kirimo ibike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego zibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka n'inshingamateka ariko harabandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye
ntwebwe batowe batanacho badufashe twebwe aho tugarukira twe ntavyomba n'abariko baradufashe kandi tutana babona harimo bamwe bamwe tutana babonye n'ingene boba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama
umukenyezi wo muri komine Rugombo mu Cibitoke hari kindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri usangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa abatambukanye babo muri kahise
ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira tera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza
Felix Ngendabanyikwa munyamabangana yagahezwa mu bushikiranganji bukuringanisha ibitsina akeza abakenyezi birimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu
muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu ruganda ntibacura kuko umukenyezi mwirimizi ari warima ibitunza bene igihugu bose umukenyezi mwirimizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu no kumufasha kugwiza umwimbu bitume aro nta ifungwa ziva mu bikoko
ibiharuro bitangwa na ONU byerekana ko icya kane cy'abantu bamwisi ari abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20% byafite amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbana bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Ono imenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 na 150 ku isi. Igisata cya ONU kijejwe abakenyezi naco kivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda. Umucamanza w'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka yategetse ko abanyamategeko batatu bunganira abantu baregwa ibyaha by'iterabwoba bahagarara ku mirimo yabo igihe cyose batarishyura ihazabu yabaciye. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Abo banyamategeko umucamanza yahanishije kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda ni Inyasi Ndagijimana, Felix Nkundabatwari na Adiel Mbanziriza. Umucamanza yavuze ko bashaka gutinza urubanza ku bushake. Ni nyuma y'impaka hagati y'ubushinjacyaha, abaregwa n'ababunganira mu mategeko. Ku ikubitiro mbere yo gutangira kwiregura, abaregwa bavuze ko batigeze babona ibikubiye mu cyemezo urukiko rwatesheje agaciro mu kwezi kwa gatandatu kunzitizi barugejejeho. abariko banavuga ko hari amadosiye yakubiyemo imyanzuro y'ubushinjacyaha nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo batashoboye kugeraho. Ayo madosiye nk'uko bisanzwe bigenda impande zombi ziba zishobora kuyageraho mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa ICMS bwifashishwa mu nkiko. Abanyururu bavuga ko muri gereza bigoye kuyageraho. Ababunganira baravuga ko urubanza baburana barushyizwemo n'urugaga rwabo mu rwego rw'ubwitange byakomotse ku kuba abo bunganira batishoboye nta bwunganizi babona bishyurira. Basobanura ko bagerageje kugaragariza ikibazo cyabo urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubutabera, ariko nta gisubizo barakibonaho. Bavuga ko bagiye kumara umwaka wose nta bufasha. Urukiko rwavuze ko gereza ifite za mudasobwa, bityo ko abaregwa bagombye kuba barazikoresheje bagasoma ibikubiye mu rubanza baburana. Ruravuga ko abunganizi babo mu mategeko bagombye kuba barabagezeho batitwaje ko ari urubanza rw'abatishoboye. Rwavuze ko atari urubanza rwa mbere rubayeho ruteye rutyo. Urukiko rwafasha aba banyamategeko nk'abagiye basabwa kugira ibyo bakora mu nyungu zabo bunganira mu rubanza, barangiza bagakora icyo rwise kwituramira. Urukiko ntirwiyumvishije uburyo aba banyamategeko bahisemo kuza kurubwira ko batabonanye nabo bunganira kandi batarabigaragaje mbere na gereza itarabakumiriye. Rwavuze ko nta mpamvu yumvikana ituma aba banyamategeko n'abaregwa basaba isubika rubanza. Ubushinjacyaha nabwo buvuga ko habayeho uburangare bugamije gutinza urubanza bikozwe n'ubwunganizi n'abaregwa. Bwavuze ko ibibazo byabo ari ibyo baganiraho n'urugaga rwabo narwo rukaganira na Minisiteri y'Ubutabera. Buvuga ko butumva inyungu abanyamategeko bafitemo zo gutinzura urubanza. Byateye urukiko gufata igihe kingana hafi n'isaha rwiherereye rubifataho icyemezo. Rwavuze ko ibibazo bagaragaza bigamije gutinzura urubanza nta mpamvu zifatika bashingiyeho. Umucamanza yavuze ko kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abanyamategeko batigeze bagaragaza iyo nzitizi. Yavuze ko ibyo bakora ari ku bushake bwabo. Ashingiye kuri ibyo, umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba yahanishije buri munyamategeko ihazaba ingana n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'amanyarwanda. Yategetse ko ntawe bemerewe kugira uwo bunganira ku butaka bw'u Rwanda batarishyura aya mafaranga. Nyuma y'iki cyemezo, abo banyamategeko batubwiye ko bagiye gutakambira perezida w'urukiko mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka, bakareba ko yabakuriraho ibi bihano. Baravuga ko bibagoye kwishyura ihazabu kandi basanzwe baburana urubanza rw'ubwitange. Urubanza ruregwamo abagabo batandatu bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Bose bari abasirikare kandi ku mapeti yo hejuru bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Barangajwe imbere n'uwitwa Leopold Mujyambere ku ipeti rya General de Brigade. Umuto muri bo yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Baregwa ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba bakure mu mutwe w'ingabo zitemewe n'ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'umutwe wa FDLR barimo Raforge Fils Bazeye wari umuvugizi w'uwo mutwe na Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara yahoza kuri uyu butasi bwa FDLR. Abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha. Barasaba kunyuzwa imutobo bagahabwa uburere mboneragihugu, barangiza bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko u Rwanda rwagiye rubikorera bagenzi babo. Niba nta gihindutse, umucamanza yatangaje ko azasubukura urubanza mu mpera z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika ya Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Muri Tanzania, leta yafashe ingamba zo gukumira Ebola kugira ngo itinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda, zirimo iya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Umushikiranganji ajeje magara y'abantu mu gihugu cha Tanzania, Umi Mwalimu, mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam, yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara za Kagera, Mwanza, Kigoma, Geita na Mara arizo zihana urubibe n'igihugu cy'Ubugande. Umutegarugori Umi Mwalimu yemeza ko mu gihugu cha Tanzania atamugwayi wa Ebola aravugwamwo gushika n'ubu, gusa leta yiteguye guhangana n'icyo cyorezo cyane cyane muri izo ntara zegereye igihugu cy'Ubugande. Yashimangiye ko leta ya Tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza, cyane cyane mu ntara ya Kagera ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'Ubugande ujya muri Tanzania. Gusa mu ntara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi, biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu n'impunzi zituyemo.
uwepo wa ugonjwa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kutoka
indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Uganda iraje shinga igihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'icocorezo mu gihugu cacu zimwe mu ntara ziri mu kaga ya mbere ni Kagera ari nayo mpamvu cyagira canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira uretse Mwanza Kigoma nayo ni ntara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga
kwa hiyo Mwanza inaingia namba 2 katika kuwa kwenye hatari zaidi lakini Kigoma mkoa wa Geita na mkoa wa Mara
impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu ko zo haba zandura uwo mugera ni mu gihe yatanyigisho cibure imigambi yo kwirinda n'icyo cyorezo iravugwa muri zo nkambi gushika n'ubu
twaje impunzi z'Induta turafise ubwoba budasanzwe ubwoba bwerekeye n'ikiza cha Ebola yumva corona yarajira genda ariko Ebola nayo tufise ubwoba budasanzwe turumva ye mu gihe guco mu Buganda ko yatanguye sasikinganda ariko retuko turiyumvira nko mu gihe byo shika ikaza ngahinduta naho twogira ibibazo bidasanzwe ngahinduta dufite ibibazo isukurike amasabune toronka itangombwa bijanye n'isuku ni toronka reka mbere navuga yuko ubu amashyamba nta amashyamba kidufasha dufise ibibazo rero bidasanzwe nko mu gihe icyo cyo kiza cotera ngahinduta byo sharigenda gute ku mpunzi ziri ngamwe Tanzania twaca tufanye tukaheregetera gose
imana yabayiradukingira irege ntaye bitangira dushikira mugabo turayumva turayimana yafotere aradukingiye kuri ubu tuzokomeza dusenge imana ikomeze iheziyo nidushikemo mukomeze mudufasha muri byose nicyo cyiza mudufasha no kugira ngo mudahe kugira ngo bihere bihije iyo biri nibizatse ino nabo twatugifisa kahenge
nikindi dusaba rero turasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni kongereza n'ubuvuzi reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbore nko mu gihe rero iyo Ebola yoshize tavuzi bari bukwiriye byose urumva tujya duhona twese twopfira rimwe kwee
ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ariryo rigejeje amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta rivuga ko rizokoresha kato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera corona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'icyo cyorezo Ebola mu nkambi gusa iryo shyirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'abarundi n'abanyekongo ubijyanye no kwirinda cyorezo Ebola mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu ndwi zibiri ziza mu ntumbero yo kwirinda cyorezo Ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi cy'Ubugande kuva mu ntara ya Kigoma icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika dusubire ku Burundi amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yandikiye President Evariste Ndayishimiye amusaba gushyira mu ngiro urubanza rw'urukiko rukuru rw'umuryango EAC ruvuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza n'inzego zakurikiyeho binyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi amasezerano y'amahoro yarusha n'itegeko rigenga EAC ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Graver niyo nkuru ukorera Kigali mu Rwanda
ugo rwandiko rwatewe ku mukono na macame kugite cabo hame n'inani zirimo ayarenga amajana 2 akorera anini mu karere ka Afrika y'ubuseruko ayandi nayo yashigikije ugo rwandiko ni nka Human Rights Watch n'urunani EACSOF ruhuza ayo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ari nabwo gwitwaje muri sentare nkuru ya EAC mu ngingo iherutse gusohoka iyi sentare yerekana ko ayo mashyirahamwe yatsinze urubanza rwemeje ko manda ya gatatu ya nyakwigendera perezida Peter Nkurunziza yaho nyanze bwirizwa shingiro ry'u Burundi amasezerano ya Arusha n'itegeko rya EAC mu mwaka w'2015 ubu abo bitwaje basaba ko ingingo ya sentare yocigwa mu ngiro ico bikoze sentare yerekanye ko bigoye kuyishira mu ngiro kuko urubanza baritse uwatwaye iyo manda itavuzwe ko rumwe Petero Nkurunziza yari itavye imana ndetse hari n'inzego nshasha yamara ayo mashyirahamwe yigenga abona ko hari bishobora gukogwa Anshele niko yagize atwarisha Amerika iteka yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika
icambere nuko yosubiza iteka abajyambuwe abo nabo bakaba ari abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe makambi y'impunzi n'amashyirahamwe ya politiki imigambo ya politiki myinshi iri mu buhungiro n'indi iri mu Burundi amashyirahamwe yigenga ari mu buhungiro ndetse mbere n'ari mu Burundi n'amaradiyo n'ibinyamakuru bikora mu buhungiro n'ibindi biri mu Burundi bidakora vyigenga kubera iyo nyangwa ry'amategeko.
Leta y'u Burundi yoyo ibona ko ugwaciwe na senere nkuru y'umuryango wa EAC atakibanza n'inseguro rufise. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabivugiye kuri mikro y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze.
Ijyangingo na kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cyari cyateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 cyaraheze. Nuwico kiringo cega Imana yakoze ibyayo na kiriho. Ni kimwe bitambwa ifaransa sans obuje. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyi kintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko nogo rubanza ari mfagusa.
Yamara amashyirahamwe yigenga yo mu karere na mpuzamakungu asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga akarorero keza mu gihe ari nawe asanzwe arongoye uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Bagaruka bizwa shingiro bimubiri na gatanu iryo bashyizeho kugira ngo bahane abo bari bise abasi b'igihugu gifutwe. Amashyirahamwe yugawe abo bashyize ku mamanda dare babanze babihagarika ubwa mbere, hama ategerezwa kujaho ibiganiro byohuza abanyepolitiki bari mu gihugu, abanyepolitiki bari hanze, amashyirahamwe ari mu buhungiro n'ari mu gihugu na leta y'u Burundi, bigatuma za mpunzi zigoro makambi y'amashyirahamwe ari mahubuhungiro anye politike ari mu buhungiro akore ku mugaragaro.
U Burundi ntibukozwa ico cifuzo co kurekura imfungwa za politike. Prosper Ntagwamiye yatangaje ko ikibazo cerekeje abashatse gutembagaza ubutegetsi ari umurongo ntarengwa.
Ngira ngo twokurwa turaje kukabaje nde nyerekano yemwe amagrenade ntuba ko ari umugumuko imigumuko yahanwa n'amategeko. Bajya ariyo bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye.
Gusa abo baranira gateka kazi na muntu bemeza ko nyabona ubwo rubanza rwaje kwerekana kw'abakurikiranwa kuri ico caha atari bo bari bakwiye kucagerezwa nk'uko bisigurwa na Maitre Dieudonne Bashirahishize, umwe mu baburanye ubwo rubanza yarusha muri Tanzania ijwi rya Amerika yakurikiranye gushika ruhere.
Iyo sentare yemeje yuko umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako. Ubu rero ubwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako.
Amashyirahamwe yigenga aremanga ko afise uburyo yacishijemo urwandiko rugashikira uwo rugenewe Perezida Ndayishimiye. Mu kiganiro utwara sentare ya EAC Umurundi Nestor Kayobera aheruka guha ijwi rya Amerika yaravuze ko gushira mu ngiro imanza z'iyo sentare bitoroshe.
Sentare cy'imanza ariko cyashigenda kugukurikira kurabyo uko urwanza kwashizwe mu ngiro. Nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushwe mu ngiro leta nishwe mu ngiro akazuguma garuka ariko kubera yuko yasenari ibihugu utaweze mu ngiro ubuhonyanze ibitegeko.
Mwikopi yagwo ijwi rya Amerika rifise ubwo rwandiko rwarungikiwe kandi abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko nk'Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyacubahiro basabwa gufasha kugira ingengo za sentare y'umuryango barimwo zishigwe mu ngiro. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Chuti muduteza matwi ahaniho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Mbararikire rero ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga yanyu guhera saa 10 nkuko bisanzwe. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Sangiri jambo ya huje ven